Umushikiranganji ajejwe ivyo gatya leta no gutunganya imigambi y'iterambere y'igihugu niwe yatanze iyo nteguro mu nama nshikiranganji yo kwa 11 uku kwezi. Yasiguye ko icyatumye asaba leta kuyemeza ari utunenge twinshi twibonekeza mu mikoranire hagati y'amashyirahamwe na leta. Turimo kwishyura amafaranga y'umurengera mu masoko ahabwa amashyirahamwe ukuriha kabiri amashyirahamwe adafite imigambi yiyemeje gukora n'ibindi. Umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye mu itangazo yasomye rigacishwa kuri radio na televiziyo z'igihugu yavuze ko ahanini biterwa n'uko ko ayo mashyirahamwe yabakoresha abakozi ba leta nk'abahinga gutyo bakoroherezwa mu mafuti cyangwa naho bakaba bafitaniye imigenderanire n'abarongoye ayo mashyirahamwe. Uwo muvugizi yemeza ko leta ihahombera byinshi kandi n'ubutunzi bw'igihugu bugahungabana. Bamwe mu bakozi bamenyekanye barakuwe, ariko igisonga leta ni uko baciye baronswa akazi muri ayo mashyirahamwe cyangwa ayandi. Leta y'u Burundi isaba amashyirahamwe yose yakoresha abahoze ari abakozi bayo bakuwe kubera amakosa y'akazi kubasezerera. Intumbero nk'uko abisigura ni inyungu z'abarundi bose.
Ikibabaje nuko ayo mashyirahamwe acaho akazi abo bakozi ba leta bakoze amakosa bagakurwa mu mabanga, hanyuma akagumana imigenderanire ibangamira inyungu za leta. Mu ntumbero yo gukingira inyungu za leta, urwandiko rusaba ko ishyirahamwe riha akazi umuntu yakuwe mu mabanga ya leta kubera amakosa yakoze ashobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ritosubira gukorana na leta.
Leta y'u Burundi igabisha kandi abantu n'amashyirahamwe baronswa uturusho ku matagisi n'amakori, ariko bagashima kuja gukora imigambi y'iterambere mu bindi bihugu.
Gusa amashyirahamwe atsindira amasoko ya leta canke aronswa uturusho na leta kwerekana icyo akoresha inyungu akuramwo, kuko bimaze kuboneka ko bamwe bamwe muri bo baca baja kuyakoresha imigambi hanze y'igihugu, hanyuma Burundi bukaba ari bwo buhahombera.
Bamwe mu baserukira amashyirahamwe ahana inyungu z'abakozi mu Burundi twavuganye ntibashimye kugira icyo bashikirije kuri mikoro yacu, ariko bagize bati nimba umuntu atahanywe n'ubutungane baba bariko bamuhiga kwiki. Haraheze igihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro avuze ko bamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu bora gusabwa kugara mu gihugu mu gihe atokwisunga idasabwa na leta byose.
Ishyirahamwe ryose rizohirahira ntirikurikize amateka y'igihugu cyangwa ngo rikore ryisunze uyu mugambi mukuru w'iterambere ry'u Burundi. Ayo mashyirahamwe tuzafatira ingingo ruhasha, kandi dushobora no kubabwira bagashobora gusezera bakava mu gihugu cacu atakijya.
Hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 n'ukwa kane 2019, amashyirahamwe atari make mpuzamakungu yahagaritse imirimo mu Burundi. Yasiguye ko adashobora kuja kubiri n'akarangamutima n'akaranga ngendegwako kayo. Aho yanze gushyira mu ngiro ibintu birimo uguhagaza abakozi b'Abarundi hakurikijwe ibitigirizo by'Abahutu 60% n'Abatutsi 40%. Ibitigirizo byumvikanywe ko n'Abarundi mu masezerano ya Arusha mu nzego za leta gusa no guserukirwa mu bijanye na politike, inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Hashim Carlson, umushakashatsi muri Amnesty International ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda mu biganiro ya Ijwi rya Amerika, avuga ko izi ngingo atari nkenerwa.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Et nous étions très inquiètes par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa amakenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi y'agakinyizo yafatiwe ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera, agahakaza abatari bake. Amashyirahamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ukambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa. Ku bijyanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu, imigenderanire yayo n'u Burundi muri rusange yatosekaye nyuma y'imvururu zo mu 2015 zatewe n'ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza. Uwo mwaka cyateye impari nawo ni vyarabanya y'ingwe mbere u Burundi bufuta igisata cy'agateka kazi na muntu cya ONU. Mugabo biko birasubira guhuza mbere umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu rugendo yaherukamwo yasabye abaterankunga guhunda u Burundi imfashanyo. Hari mu ntango z'uku kwezi Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ari mu nama iraba ku kibazo cy'umutekano muke w'umuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Koko inkingi iracari ndende, tubwirizwa kwitwararika ko utwigoro two kuzamura ubutunzi no gushigikira iterambere rirama twerekezwa ahanini ku bantu bakenye cyane. Ndinginze ibihugu bitunze n'amakungu gushigikira indongozi z'u Burundi no kubaha inkunga muri ico gikorwa.
Itangazo rya leta y'u Burundi ntirivuga ko amashyirahamwe yakoresha abakozi yirukanye angana, eka n'igitigiri cyabo nticyatangajwe. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye, twasanze telefone ye bidacamwo igihe twamwakura. Rero yuri ka neza Ijwi rya Amerika.